Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese dutiramanye kuri munsi wa kane itariki 14 y'ukwezi kw'indwi mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Ngundikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
Mbegu ya hoiki, ukwica n'amahano, ukwica ni shetani, ukwica ni gicumuro nk'ukuzoba wahirise isi yose. Nitugeze ngaho mu Burundi.
Uyo ni Sheikh Sadiki Abdalla Kajandi, mufti Burundi ya hagariki igikorwa cyo gushingura umuhisi Hafsa Mosi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru arimo inama nkuru y'ishyirahamwe rya Afrika ikora ni Kigali, hamwe n'inkuru y'urugendo rwa Malala Yousafzai i Kigali mu Rwanda, turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Dekariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yateye ivyatsi iyicwa rya Hafsa Mosi, yahoze ari umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, akaba afuye yari umushikamateka aserukira u Burundi muri uwo muryango nyene. Mu itangazo yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa gatatu, Ban Ki-moon yarahugije umuryango wa Hafsa Mosi, yamenyesheje ko ubwo bwicanyi ata kindi buvyara atari ugucanishamwo abarundi, gukomeza ukwinubana no guhungabanya umutekano mu gihugu. Ban Ki-moon amenyesha ko ari ngombwa ko hoshirwa ingufu kurondera umwumvikano uciye mu biganiro, kandi asaba impande zose kubishyiramo ishyaka riboneka. Arangiza avuga ko ONU izobandanya gutanga ibyankenerwa kugira ibyo biganiro bihagarikiwe n'ishyirahamwe ry'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, bifashijwemo na Benjamin Mkapa yahoze arongoye Tanzania, bibandanye bigenda neza. Umukuru arongoye igisata kijejwe kubungabunga umutekano muri ONU Herve Ladsousi asaba akanama kajejwe umutekano ka ONU gukorana bagafatira ibihano ku birwanisho igihugu cha Sudani yo mu manuko. Mu ijambo yashikirije inama ya ONU ijejwe umutekano ejo kwa gatatu, Herve Ladsousi yasabye ako kanama cyane cyane bamwe mu bakagize bigeze kuburizamwo ibihano nk'ivyo muri kahise kwigarura bakagira icyo bakoze. Yavuze kandi ko abategetsi ba Sudani yo mu manuko n'abakuru ba gisirikare biboneka ko bageramiye amahoro muri ico gihugu bufatirwa ibihano. Nawe ambasaderi wa Sudani yo mu manuko muri ONU Akuei Bona Malwai yarireguye mu kuvuga ko intandaro y'iyo ntambara yavuye ku makuru y'ibinyoma Riek Machar yaronse. Yavuga ko Perezida Kire yariko ategura umugambi wo kumugandagura. Malwai yavuze ko ibiduga by'intambara byuziyemo abasirikare biwe byaciye bishwara ingoro y'umukuru w'igihugu baja kumurokora, ni naho baca batangura gutana mu mitwe. Bitekanijwe ko mu minsi iza iyo nama ya onijejwe umutekano izokongera gukorana kugira irabe ko hakiri nkenerwa ko bafata ibyo bihano. Perezida Barack Obama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yararongoye ibiganiro mu kungoro yiwe ya White House ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Inama yari igamije guhanahana ivyumviro vy'ingene bokingira abanyagihugu no kugarukana icizere ku banyagihugu hamwe n'ubutungane kuri bose. Iyo nama yari yitabwe n'umushikirizamanza kizigenza wa Amerika Loretta Lynch, guverineri wa Leta ya Louisiana John Bel Edwards, umukuru w'igisagara cha Los Angeles Eric Garcetti, abakuru barongoye ibipolisi mu bisagara bikomeye vya Amerika, abaserukira ishyirahamwe ry'abirabure rya Black Lives Matters, hamwe n'abarongoye amashengero. Intumbero ya Obama nk'uko yabishikirije kwari ugukoranya abantu bafise ibyumviro binyuranye kugira bumvirizanye hagati yabo. Obama yababwiye ko guhagarika ubwicanyi nk'ubwo bitazoba mu ijoro rimwe, kuko imizi yabwo imaze imyaka iharurwa mu majana itarandurwa. Ku rubuga rwe rwa Facebook, Obama yasavye abanyamerika bose gushikiriza inyishu babona yohagarika ubwicanyi bubera muri ico gihugu ca Amerika. Tubibutse ko iyo nama ikoranye inyuma yaho hafiriye abirabure babiri barashwe n'abapolisi mu ma leta ya Louisiana na Minnesota, ubwicanyi bwakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwakorewe abapolisi batanu muri leta ya Texas mu minsi iheze. Umukomanda akomeye mu muhari wa leta ya Kiisilamu yarazwi nk'umuhinga mu kurwana kandi yasimbye imfu zitari nke ejo ku munsi wa gatatu yariciwe mu gisagara cya Mosul muri Iraq. Itorokanizo ry'amakuru ryitwa Amake ryegamiye uwo muhari ryatangaje ejo ku gatatu ko Abu Omar al-Shishani yiciwe mu gisagara cya Shirkate mu gihe yariko agerageza kubuza abasirikare ba Iraq kwinjira mu gisagara cya Mosul. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'urunani bari kumwe mu kurwanya uwo muhari bari baragerageje akatari gake kumwica, ndetse no ku itariki ya kane ukwezi kwa gatatu ibitero by'indege byaramuhushije igihe yari muri Siriya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika Peter Cook aremeza ko ari intambwe ikomeye kubona Shushani yarafuye, ariko gushika ubu umuhari wa leta ya Kiisilamu wo ubandanya uhakana ko uwo muntu wabo atafuye.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Malala Yousafzai yaronse agashimwe kamahoro prix Nobel ari Kigali mu Rwanda kuva ejo ku munsi wa gatatu, aho yabonanye na Perezida Paul Kagame bitekanije ko uyu munsi ahava agendera ikampi impunzi i Mahama. Idonido inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Agishika i Kigali yakiriwe n'umushikiranganje w'impunzi n'ibiza mu Rwanda umufasoni Serafina Mukanabana. Inyuma yaho Marara ari kumwe n'umuvyeyi wiwe Zaudin yaciye yakirwa na President Paul Kagame mu biro vyiwe. Uyu munyapakistani kazi aje mu Rwanda cyane imikambi y'impunzi y'Imahama kugira yirabire abana b'abakobwa b'impunzi z'abarundi bafise muri iyi kambi nuko babayeho mu bijanye n'ivyindero. Marara n'umwigeme w'umunyapakistani kazi yanditse mu mwaka w'2000 chenda mukwezi kwa mbere yiyise Gur Makai yandika ku nkuru ijanye n'itegeko ry'abataliban ryabuza abakobwa kwiga. Ico gihe Marara yandikiye nkuru yari mu ishure rikuru we na bagenzi be bakagira umubabaro wo kubona abandi bakobwa batiga, kuko bibaza ko mu gihe iryo tegeko ryoja mu ngiro abakobwa batosubira kuja ku ishure. Iyo nkuru yanditse yayicishije kuri BBC yatumye amenyekana naho atari yivuze izina. Mu 2009 hakozwe ireresi ku buzima bwiwe. Marara yaje kumenyekana cyane amaze kuronka agashimwe kamahoro kitiriwe Nobel Yosro muri Norvege, ariko yari yamenyekanye ku isi igihe umugwanyi w'abataliban amurasiye mu kwezi kw'icumi 2012. Inyuma yaho yaravuwe cyane mu bitaro byo muri Pakistan n'umugongereza. Asohotse ibitaro mu kwa mbere kuri 2013 ubuzima bwiwe bwaciye buhinduka, kuko yaciye atangura kuvugira ku mugaragaro. Mu 2013 nyene yaciye agenwa n'ikinyamakuru Time co mu Bwongereza nk'umuntu yagize icamara ku isi. Atingira agashimwe kasa Karov ku bijanye n'ubwigenge bw'ivyumviro. Mu nyuma hashinzwe ikigega citiriwe Marara bise Marara Fund. Iki kigega gifasha cyane abakobwa ku isi na cyane cyane b'impunzi kwiga imyaka igera kuri 12 y'amashure bafise ubumenyi bukwiriye. Muri uyu mwaka ikigega citiriwe Marara kiriko citaho abakobwa b'impunzi z'abanyasiriya. Mu guhimbaza imyaka 19 uyu munyapakistani kazi amaze avutse yashimye kuza kwihimbariza mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe n'abakobwa b'impunzi z'abarundi b'Imahama kugira amenye uko indero y'aba bakobwa yifashe mu bijanye n'ivy'amashuri. Kuri uyu wa kane Marara azogendera ikambi y'Imahama. I Kigali Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Umushinga amateka serukira Urundi mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko Hafsa Mosi yarafubanywe iteka rikomeye ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Inyuma yaho iciwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi nyene yafubwe hisunzwe ibigenzo idini rya Islamu nk'uko yari umuyisilamu kazi. Baba abo vyakoranye canke abaserukira idini bose barashimagije ubutwari bwiwe. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Turi kumuhana wanyakwigendera Afsa Mos muri karitsiye ya Mutangano zone Gihosha komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Umuvyeyi wiwe akikujwe n'umuryango inshuti n'abagenzi ariko ari abo mudugu twaye ikiziga c'umukobwa wiwe agiye guhambwa. Amosozi yuzuye mu maso yabuze amajambo ari buvuge ati niko Imana yabishatse nanje ndarekuye kibondo chanje kunhanguriye nanje ndi mu nyuma ndiko ndaza ku mugoroba wa kuri uyu wa gatatu ni umufasoni Mose yaherekezwe rya nyuma yafubwe mu itongo ry'abapfuye ryagenewe abayisilamu riri mu gisagara cha Bujumbura Sheikh Sadiki Kajandi atwara umujyango w'abayisilamu mu Burundi Komibu niwe yarongoye imihango
Allahu akbar assalamu alaykum wa rahmatullah
Sheikh Kajandi yibukije ku Imana yonyene ari ifise ububasha bwo kwaka ubuzima kiremwa muntu yasavye abarundi bose guhagarika kwicana
nguyu mushikacha aragiye umushinga amateka wa East Africa Community Hafsa Mose aragiye tukimushaka aragiye atanisha umutwe aragiye atagwaye kukabonero kuguhohoterwa arishwe bunyamaswa mbegu yaho wiki mbega kwa abantu bose bamuvuga neza mbega kwa tawe yatoteza kwa tawe yabwira nabi ko yavugisha wari we wese ko yaramutse wari we wese mbega ho wiki muntu wese ugifisa gati matare ko kwica uramenya yuko uzohura na rurema nitugeze ngaho ukwica ni bibi ukwica namahano ukwica ni shetani ukwica ni gicumuro nkuko uzoba wahirise isi yose nitugeze ngaho mu Burundi gusesa maraso na makosa gusesa maraso kugahotoro gusesa maraso munata cumuhoye ni ibara
abakoranya na Afsa Mose mu nama nshinga mateka Afrika y'ubuseruko yara bibukije ko yari intwari yakunda kazi mbere nico cyari cyatumye bamutora kubarongora umushinga mateka Leon Sendarubagi yageze mu zabukuru yabaserukiye yabivuza amaso zagendanira mu maso
twari twaramutoye ngo atubere ndongozi kuko muri yara hari groupe parlementaire kugihugu Grupo parlamentari y'u Burundi uyu ni ari president wacu yari umuntu akunda kazi yari umuntu akunda ubuzima yari umuntu akunda gushaza yari umuntu akunda kubana natwe akatworganiza tugakora tugashimirwa honorable Hafsa Mose ejo yatumenyesheje ko ataza mu nama aduze mazishi murumwe aho ndabwira ko akunda kazi agarutse kumugoroba yadutelefonye umwe atubwira ati kireke ipindi cha TV ati baza kucerekana umuzi saa 3 imwibagire kukiraba kubera gukunda kazi twamukunda cyane n'ejo gituma twari twaramutoye watwira indongozi turababaye cyane takidinofuka
mu mihango ya gushingura nyakwigendera Mose leta yari yaserukiwe n'umushikiranganje w'intwari bereye Serge Ndayiragije yunze murya bavuze imbere yiwe yanasaza inzego zibijejwe gukora amatohoza kugira ngo abishe Hafsa Mose bashengezwe mu butungane
abarundi bamwe bamwe ubu basigaye bihaye umutima w'ubukoko nawe yene ngira ngo turiko turaje inyuma wawo kuko nibikoko birabana mwishamba kandi bitaza ubwenge ariko twe twahavuye tuje inyuma ibikoko kuko twataye umutima w'ubuntu nagira mpanure wo wese afise umutima wo gusesa muri satare ataremye icare yumvire mu gihe nawe ivyo mushikira akabura wiwe nko muri uburyo byabaye gasaba nshimise yuko abijejwe bogerageza izimpozi zikibi bakazirondaho ziri hose hanyuma bakazi shengeza
Mufasoni Hafsa Mose yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana ku mugwa mukuru Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ariko amakuru yemezwa n'igipolisi nuko bamwishe bari mu mudugo ofisi iparati y'igihugu cya Tanzania imbere yo kuja guserukira Burundi mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yara uwo mukenyezi yaranguye amabanga atari make kuva umugambwe CNDD-FDD zadushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 yatwaye ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru ubujejwe injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase yongera umuvugizi wa president Nkurunziza imbere yaho yari umenyesha makuru akaba yarakoreye ama radio menshi harimo y'igihugu iyo muri Afrika y'Epfo hamwe na BBC y'Abongereza Hafsa Mose asize abana batatu n'umwuzukuru umwe yari yavukiye mu manuka bw'u Burundi muri komine n'intara ya Makamba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ikigali mu Rwanda inama ihuza abakuru b'ibihugu n'abakuru ba leta bari mu bihugu bigizishira hamwe ya Afrika irabandanya ku munsi wabo wa mbere abashikiranganje bajejwe imigendanire barahuye Mwizo ikomeye batangaje ko bazokwiheza ngo harimo ikibazo c'intambara iri mu Sudani yo mu manuko hamwe n'ikibazo c'abimukira bava muri Afrika baja mu bihugu by'Uburaya ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Ni hagaragara mu buryo butomo ingingo kuyindi mu byo baganira kuko bari mu muhezo ariko batangiza inama mu gihe gito ku mugaragaro kwikubitiro hari ibibazo by'ingutu bakomojeho birimo iby'umutekano muke ukomeje kuyogoza umugabane wa Afurika nko muri Sudani y'Epfo. Bavuze ko baganiraho kandi bakazabifataho imyanzuro. Mu ijambo rye Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, umuyobozi w'umuryango wa Afurika yiyunze yagarutse ku ntambara ziri muri Sudani y'Epfo, yumvikanisha ko biteye inkeke kuba nyuma y'igihe gito iki gihugu cyasaga n'icyagiye mu burongo, ibintu bigahita byongera kudogera. Madame Zuma arabibona mu ndorerwamo yo kuba bamwe mu bategetsi b'umugabane wa Afurika bakora ibitari mu nyungu za rubanda.
Your Excellencies, it is with grave concern.
Banyacyubahiro, ni ibintu biteye inkeke kuba dutangiye iyi nama nyuma y'iminsi mike tubonye havutse imyivumbagatanyo y'intambara muri Sudani y'Epfo. Nyuma y'imyaka ibiri habaye ibiganiro by'ubwumvikane, kuba nyuma y'amezi abiri bashyizeho guverinoma y'ubumwe abarwanyi bakongera guteza intambara, noneho mu gihe abaturage ba Sudani y'Epfo bagombye kuba bizihiza umunsi w'ubwigenge, bongeye kuba bifungiranye mu ngo zabo uboshye intama zihunga ibirura. Nk'umugabane tugomba kubaha ubuzima bw'umuturage, kandi ntitwagombye kwihanganira ubutegetsi butita ku buzima bw'abaturage. Amaleta n'ubutegetsi biriho ngo birinde abanyantege nke, ibiri kuba muri Sudani y'Epfo ntibikwiriye na busa. Umuyobozi w'umuryango wa Afurika yiyunze kandi aravuga ko muri rusange ibihugu bya Afurika bigaragaramo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bihimbazwa no kwigwizaho ibitwaro bya kirimbuzi, indege z'intambara, ibifaraho gukora ibikorwa biteza imbere rubanda. Madame Dlamini Zuma yizeye ko muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma iyi ngingo yagombye kuzitabwaho igafatwaho umwanzuro, kuko asanga aho bigeze birambiranye. Aravuga ko umuturage yagombye kuza mbere ya byose. Ikindi kibazo aba bategetsi bagaragaza nk'igiteje inkeke kuri uyu mugabane wirabura n'icyo abimukira badasiba kugwa mu nyanja ya Mediterane bambuka ku mugabane w'Uburayi. Impamvu ni nyinshi ariko iziza kusonga ni ukujya gushaka ahaboneka imibereho myiza, guhunga intambara z'urudaca muri Afurika, ibitero by'iterabwoba n'ibindi. Bwana Carlos Lopez, umuyobozi wungirije w'umuryango w'abibumbye muri Afurika, icyarimwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubukungu muri Afurika, aravuga ko mu mwaka ushize byibura 10% by'abimukiye ku mugabane w'Uburayi bari Abanyafurika. Bwana Lopez aragira inama ku bategetsi ba Afurika.
The demographic boom in Africa.
Ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika bwagombye kubona nk'igice cy'amahirwe yawo. Abategetsi ba Afurika bagombye kumva ko icyizere cya Afurika kizaturuka mu gushora imari mu baturage babo. Nta paradizo wabona hariho hose uretse gukora no gufata ingamba. Ibindi mu by'ingenzi abategetsi bagomba kwigaho harimo kwemeza ishyirwaho ry'urupapuro rw'inzira pasiporo nyafurika rutazaba rugenewe buri wese uretse abakuru b'ibihugu n'abadiplomati. Bariga kandi ku burenganzira bw'abagore nk'uko buri wese ufashe ijambo bigarukaho. Madame Zuma:
What we want today and what
icyo dushaka uyu munsi kandi twagombye kuba tuvugaho uyu munsi ni uko umugore n'umugabo bakorana igice ku kindi.
Side by side. Side by side for the eradication of poverty, hunger.
Igice ku kindi barandura inzara n'ibyorezo, igice ku kindi bakemura inzangano bakubaka imiryango y'amahoro, igice ku kindi kugira ngo umugabane wacu ube indashyikira. Hazatorwa kandi umuyobozi w'uyu muryango uzasimbura Dr. Dlamini Zuma, warangije gutangaza ko atazasubira kwitoreza kuwuyobora, tutibagiwe n'amatora y'ingengo y'imari y'uyu muryango banareba uruhare rwa buri gihugu kirimo nk'umunyamuryango kugira ngo izabashe kuboneka. Ibyo abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga baza kwemeranyaho nibyo bazashyikiriza abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 7. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro cya sport twateguriwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Uyu munsi aravuga ukuntu mu rwego rw'igihugu mu Rwanda ujejwe inkino mpuzamakungu witeguriye amahiganwa azobera Rio de Janeiro. Yavuganye na Robert Bayingamba, umukuru uyo mu rwi. Tubatega amatwi.
Ni itegure irarimbanije, dufite kugeza ubu abathlete batatu mu rwego rwa twita athletisme abirukanka, harimo babiri birukanka hehe bita marathon, hakabamo umukobwa uzirukanka metero 10,000, hakaza ku rwego rw'amagare abakinnyi babiri, umwe uzirukanka icyo bita mountain bike mu misozi, noneho hakaba yitwa road race ku muhanda nyinshi. Hanyuma tukagira aboga babiri umukobwa n'umuhungu bikaba ari byo ubungu tufite twitegurira kuzajya Rio.
Ndibaza ko muri abo banonotsi benshi bariko bimenyereza hanze mu bice bitandukanye byo ku isi, muhura gute mugerageza gukurikiranira hafi kugena bariko bitegura gute?
Yego, dufite dufatanyije n'ama federasiyo mwumvise ko dufite amashyirahamwe y'imbino atatu ariyo go atletisme amagare ndetse no koga, bifatanya bakaba hari bamwe bagiye bajya hirya no hino kugaboga, umwe ari muri Thailand undi ari mu Butaliyani mu rwego rwo bitegura koga, abo mu kwirukanka hari abagiye kujya mu Polonye no mu Poland nako Poland nibo muri wikendi kugira ngo bajye kwirukanka. Bamaze iminsi bari mu marushanwa hirya no hino, abanyamagare nabizi ntabwo basiba amarushanwa hirya no hino bitabira, ku buryo twibwira ko umugisha cyatwaciye nuko benshi muri bo uretse aboga bose babonye umwanya kujya mu Rio babiharanije, nimeze ko hari uko abajya rimwe rimwe bagenda kuko batumiwe ku gihugu gifite n'umwanya, ariko abandi bose numva ari amabwa mbere mu mateka yacu dufite umubare w'abakinnyi bangana kubiya bagiye kwirukanka ubwabo bari babikinnyi bafite icyo bita minima. Ikindi ni uko ishimishije nk'uriya umukobwa Fasalebe wabonye kalifikasiyo mu gishize cya Doha birukanka Durban, afite imyaka 19 ni muto, tubona ko afite imbere he hazaza heza. Rwose tumva dukurikije icyo bita igihe cyabo, bamwe basanzwe bafite igihe ari hafi y'umudari wa zahabu wari kubona bagenda batera intambwe, tuvuye ko tuzagerageza kugarira u Rwanda neza.
Murakoze. Yari Robert Bayigamba ayoboye komite y'igihugu ijejwe inkino za Olympique mu Rwanda, tubariko turaganira ku kugene biteguriye inkino mpuzamakungu za Olympique zizobera mu gisagara cha Rio de Janeiro, zizotangura ku itariki 5 z'ukwezi k'8 muri uyu mwaka 2016. Turabashimiye kuri ikiganiro, murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika izizi imyaka 20 imaze bageza amakuru n'ibiganiro. Nejo bundi kuwa gatandatu tuzafata umwanya wihariye buri munsi tubibutse bimwe mu bice by'ibiganiro twabagejeje mu myaka yashize. Muzumva abanyamakuru banyuranye abakoreye hano i Washington, abakoreye mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Muzumva kandi amwe mu majwi y'abayobozi, impuguke ndetse n'abantu basanzwe Ijwi ry'Amerika ryavuganye nabo muri iyo myaka 20 ishize. Ni ku Ijwi ry'Amerika mu majwi yanyu.
Tukivuga ku bya Kongo kandi mugenzi wacu Hetene Karekezi yaganiriye n'umunyamabanga mukuru wa FPR Charles Murigande, amubaza uko u Rwanda rubona perezida mushya Joseph Kabila wa Kongo. Gana Murigande aratangira atubwira uko u Rwanda rubibona.
Uko tubibona twe nuko nkuko u Rwanda rutasibye kubivuga, tuzakomeza kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro ashobore kuba yaboneka muri Kongo. Naho byari bizwi ko ise Kabila Laurenti yari yaranze ko amahoro yaboneka, akaba yaranze amasezerano y'amahoro ya Rusaka, haba ari ayerekeranye no guhagarika imirwano cyangwa se ari ibyerekeranye no kuganira n'abandi Banyekongo cyangwa se indi mitwe y'Abanyekongo kugira ngo habe haboneka ubutegetsi bubereye Abanyekongo, cyangwa se haba ari n'ibyo kwitandukanya n'interahamwe n'abandi bakoze itsembabwoko n'itsembatsemba yafashaga. Ibyo ntabwo byari byaratubujije gukomeza gukora ibishoboka byose, haba ari ukujya mu manama Kabila arimo, haba ari no guhura na Kabila ubwe. Ngira ngo murabizi ko perezida w'u Rwanda yahuye na Kabila Eldoreti kugira ngo turebe uburyo twashaka uburyo ki amahoro yagaruka muri Kongo akanagaruka no muri kiriya gice u Rwanda rwacu rurimo.
Tugarutse gato kuri uyu perezida mushya Joseph Kabila, biravugwa ko nta bya politiki amenyereye, ko akiri umuntu ukiri muto mu myaka mbese kuba yakwitwa perezida. Murabona hari ingorane bizatera mu gushyikirana nawe?
Ndumva nta ngorane bikwiriye kuba byatera, niyo abashaka gushyikirana natwe tuzashyikirana nawe. ntabwo kuba ari muto ari byo byamubuza kugira akamaro kuko hari abantu benshi bagiriye akamaro ibihugu byabo kandi bari batoya ngira ngo mushobora kwa mwibuka Rwagasore Ludovico yapfuye afite imyaka 29 ariko yaramaze kugirira akamaro igihugu cye umuntu atakwibagiza ntabwo Kabila ariwe mu Kabila Joseph ariwe muntu mutoya ugiye gutegeka igihugu
hanyuma mugereranije ingabo z'u Rwanda mwavuga zishobora kuba ziri muri Congo kuri ubu zirangana iki
ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ni ingabo zihagije kugira ngo hashobore kuba haboneka umutekano mu Rwanda kandi umutekano mu Rwanda urahari uhagije
ntabwo mwaduha umubare nibura ugereranije
hajyayo ingabo zishoboye gukora akazi kazijyanye
ndabashimiye bana mu Rwanda
ayo namwe mu majwi yo mu myaka 20 ishize nawe kandi niba utari watugezaho ubutumwa bwawe haba mu majwi cyangwa se mu mashusho turabutegereje ku ijwi rya Amerika wakoresha nimero yacu ya WhatsApp ni 1202444991931 wakoresha kandi urubuga rwa Facebook radio yacu ijwi rya Amerika ni radio yawe Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri hitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Alois.
Rakoze Freddy umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yateye ivyatsi yicwa rya Hafsa Mose yahoze ari umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko akaba afuye yari umushinga amateka aserukira u Burundi muri uwo muryango nyene mu itangazo yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa gatatu Ban Ki-moon yarahugeje umuryango wa Hafsa Mose yamenyeje ko ubwo bwicanyi atakindi buvyara atari gucanisha mu Burundi gukomeza ukwinubana no guhungabanya umutekano mu gihugu Mukuru arongoye igisata kijejwe kubungabunga umutekano muri ONU Herve Ladsous asaba akanama kajejwe umutekano ka ONU gukorana bagafatira ibihano ku bigwanisho igihugu cha Sudani yo mu manuko kironka yavuze kandi ko abategetsi ba Sudani yo mu manuko n'abakuru b'abasirikare biboneka ko bageramiye amahoro n'umutekano muri ico gihugu nabo nyene bofatirwa ibihano Hano muri Amerika Perezida Barack Obama yararongoye ejo ku mugoroba ibiganiro ku ngoro yiwe ya White House inama yari igamije guhanahana ivyumviro by'ingene bokingira abanyagihugu no kugarukana icizere ku banyagihugu hamwe n'ubutungane kuri bose inama yari yitabwe n'umushyikiriza manza kizigenza wa Amerika Loretta Lynch guverineri wa leta ya Louisiana umukuru w'igisagara cha Los Angeles abakuru barongoye ibipolisi mu bisagara bi komeye vya Amerika abaserukira ishyirahamwe ry'abirabure hamwe n'abarongozi b'amashengero umukomanda akomeye mu muhari wa leta ya Kisilamu yarazwi nk'umuhinga mu kurwana kandi yasimvye imfuzi tari nke ejo kwa gatatu yariciwe mu gisagara cha Mosule muri Iraq itorokanizo ry'amakuru ryitwa Amaki ryegamiye uwo muhari ryatangaje ejo kwa gatatu ko Abu Omar al-Shishani yiciwe mu gisagara cha Shirkate mu gihe yariko agerageza kubuza abasirikare ba Iraq kwinjira mu gisagara cha Mosule
Mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.